unaho nkuko muvyumvise ni cyagiye cyo kwashikiriza kiganiro giha ijambo abanyamwanyu bi radio ijwi d'America muri sanga mu kiganiro cyo munsi turavuga hanini ku bwicanyi bwandanya mu Burundi usigaye bwafashe n'intumbero nshasha yo gusanga abantu mu kabare akabari ho bagandagurirwa ubwicanyi mu Burundi buramaze kuba ndanse mu cegeranyo catangajwe n'abajejwe umutekano mu Burundi abantu barenga 150 baramaze kwicwa kuvaho hatanguriye uruhagarara rwa politike rwavuye ku kwiyamiriza kiringo cha gatatu cha president Pierre Nkurunziza y'ipolisi cy'u Burundi kivuga ko abapolisi 34 bamaze kwicwa mu gihe abarenga 200 bamaze gukomereka ibigwanisho hamwe n'inkoho zimaze gufatwa ngo zishika 614 yamara muri izi ndwi ziheze ubwicanyi gusa n'ubwafashe iyindi ntumbero aho usanga usigaye ukorwa ku bantu bari mu bunywero bariko barivuna umusase n'inyota ubwicanyi nk'ubwo buramaze kubera mu bunywero butandukanye mu makariti atandukanye ubwicanyi nk'ubwo bwarabereye mu bubari bwo mu bwiza mu ngagara hamwe n'ahandi twibutsa itero cabereye mu kabare ku muri zone Kanyosha cahitanye ubuzima bw'abantu indwi igitero cabereye muri komine Muha ku kabare ku mutambukanye w'icegera c'umukuru w'inama nkenguza amateka ejo ku munsi ho gatatu naho harabaye igitero muri komine Mutimbuzi muri zone Gatumba cahitanye ubuzima bw'abantu babiri bari mu bunywero unywero buterwa kandi ntibukiri unywero bo mu makartie a Bujumbura gusa canke mu micungara ya Bujumbura no mu ntara zo mu gihugu hagati ibitero nk'ivyo bisigaye bihabera aha twovuga igitero ca grenade cakozwe irwibaga ku murwa mukuru wa komine Mugongomanga ku munsi wa kabiri mbega ivyo bitero bikorwa ku unywero bitegurwa nabande bifise intumbero ihe abamaze gufatwa babisigura gute mbega hari ikintu abajejwe umutekano bariko barakora kugira ngo bakingire abarundi cane cane abakunda guteramira mu nywero uyu munsi twatumiye abashiga ntahe barimwo Leonce Ngendakumana mu kuru umugambwe Sawanya Frodebu kaba kandi ari turi kumwe ngaha mwiriwe neza Leonce Yego turi kumwe kandi na Mushantahe Pierre Nkurikiye n'akamuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi mwiriwe neza Mushantahe Pierre Nkurikiye
ndabaramukije amahoro ndaramukije kandi n'abari kubatwumviriza bose
murakomeye neza twatumiye kandi Mushantahe Jean Baptiste baribonekeza akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'igihurijejwe kwikirana ivyerekeye agateka kazi na muntu mu kanya nibaza ko tumubona ariko ntaraboneka cyane rwose ariko tutarinze kubatesha kanya twashaka dutangure kuri mwebwe mushiga ntahe Pierre Nkurikiye nashaka mutubwire mbega ubwicanyi bwafashe iyi ntumbero aho abantu bagandagurirwa mu kabari aho mu gipolisi mu buha isiguro nke mushiga ntahe Pierre Nkurikiye
yatubwira ko ari ubukozi bw'ikibi sibwo bukozi bw'ikibi bwonyine bukorwa ngaha muri kino gihugu cyangwa no mu bindi bihugu ubwo ni ubukozi bw'ikibi kuko urumva umuntu agenda mu kabare mu bunywero aho abantu bari baruhuke hanyuma agateraho grenade akarasayo urumva ko aba ari inkozi y'ikibi abajejwe umutekano rero barahanganye n'izo nkozi z'ikibi nk'uko bahanganye n'izindi zose kandi bazozitsinda ni ngombwa kuko abajejwe umutekano bo muri kino gihugu bahanganye n'ubundi bukozi bw'ikibi bere bunasumba n'ubwo bwinshi kandi barabutujije n'ubwo rero nta kibuza ko buzotuzwa kuko nubwo muri ko murabivuga gutyo si ukuvuga ko ari ubukozi bw'ikibi bukwiye hose kubwira yuko nko mu mezi abiri aheze habatewe ububare bushwe hasi nko kuri indwi twongeye ko n'ubyabaye ejo hahise aho hariya mu Gatumba naho nyine hatewe grenade n'umuntu tugasha twongera ko na grenade yari yatewe imbere umunsi umwe imbere yaho hariya muri hafi yo muri komine ya Mugongomanga
ubwicanyi bwose mushiga ntahe Pierre Kabera
nibyo hariho aho buba ariko hari ahandi henshi butaba ni ukuvuga ko aho henshi butaba abajejwe umutekano ingingo baba bafashe kugira ngo bakingire abantu n'ibyabo bazakoze koko zigatuma abo bantu n'ibyo bintu bikingirwa ariko hari n'igihe rero bishika ingingo zafashwe n'abajejwe umutekano zitume abantu n'ibyabo bikingirwa ariho haho uzawumva ibyo bintu byabaye ariko abantu borema abajejwe umutekano bari ku kizi kandi
mu matohoza amaze gukora mu Mushantahe Pierre Nkurikiye ivyo bitero bifise umugambo yuhe abantu maze kubaza nkabo bafashwe bavuga iki
amatohoza ariko arakogwa kandi amatohoza yakozwe icegeranyo kigaheza kigarungikirwa ubutungane ariko ivyo ntibishobora gufatirwa hamwe murazi caha kibari caha kimwe abakiro abaca abagirizwa ico caha baraheza bakaronderwa kuri ico caha nyene aho fatanya ngo iki cyangwa kiriya ngo ni ibintu biriko biba ari umugambi ngo ufise intumbero ni cyangwa iriya abafashwe mu matohoza nibo baheza bakabwira nyamira mabi ziko ziratohoza bati ibi bintu se twabigize ku mvo iyi cyangwa iriya
umushe ntahe namwe Leonce ngenda kumana nashaka mutubwire mutubwire mu majambo make cyane rwose mbega ubwo bwicanyi bwafashe iyo ntumbero gusanga abantu mukabare mwebwe mubona gute
cya mbere muvuga no kubanza guhuza no kwifatanya n'iyo miryango yabo ya nyamira iri kwirabura abantu yewe kugatera n'umugambi cndddd ukiri ku rugamba rw'abana igihe batera ukuntu duga ikira dugenda cyangwa manira zanjye ndabona mvuga ugiye gutera grenade mu kabare ukarasa mu kabare ugatera ku modoka iri kiragenda ugarasa mu isoko ukarasa mu ishengero umenya urasende umenya hapande umenya kizwande ndo niba tuba nibaza kuva na kera kugeza n'ubu byibaza icya kabiri ndo nibaza ibyo bintu bidakuki tubwiye yuko amatohoza ariko araba muri ayo matohoza buba bamaze kumenya icyo bigamije muri ayo matohoza buba bamaze kuba kumenya ikibazo mwabagije na mwebwe muti buba ari bande bashaka iki bifuza iki kuko bumva baramaze gufata nk'uko ari kwari kugaragara batari bake bashyize ubutungane ibyo babyiza rero ubutungane bumenye ababikora n'icyo buvako bikaguma ari kinyegezwa bikaguma ari ikintu kidashobora kumenyekana ngirije habona ngo abantu babimenye amenye n'igihe byohera bikava mu nzira abantu z'abantu bisomwe nuko ukuri ibyo twebwe nta kindi mba twavuga atari ukubyiyamiriza tugasaba bavuga ko bamaze kubitohoza ko ushyikiriza abona akavuga ati ibyo twamaze gutohoza twasanze biterwa n'izi mpamvu ubwene turi ko twibaza bizohera ko biterwa na bana twiyumvira kuri ibyo ngiye kutubwira gusa ngo barasongerwanye ku byari kubera ariko bararwana bariko bararasa ubwo tukabona abaguma baratwara abanyagihugu abaguma batwara abanyagihugu abaguma batwara abanyagihugu ibyo ntibishobora kuduhumuriza ni ngombwa kuvuga ngo ntibyavuye mu kivugo ngo turi ko tubaraka ngo twasubizanye icyo gusa ni ukurara ikibitera kigashora umuti kikava mu nzira
Moshe na Pierre nkurikiye hoba hari isango hoba mufise ikiringo igihe muzoshikiriza ibyo byavuye muri ayo matohoza
mu bisanzwe ngira ngo umuntu ahabwo yo kwibutsa kungene iby'amatohoza y'igipolisi bigenda mu bisanzwe iyo habaye icyaha hariho inyamira mabi zigeje gutohoza ziheza zigakora amatohoza ni ukuvuga ziraheza zikarondera kumenya icyo cyaha kungene kiba cyakozwe hanyuma zikarondera n'abagikoze hanyuma zikabafata hanyuma zikabakorera dose zikayirungika mu butungane ni ukuvuga rero ibyo ibibagijwe abo baba bakoze icyo cyaha biraheza bikandikwa mu byegeranyo birungishije ubutungane urumva ntibiheza ngo bice biza kuvugirwa ku maradiyo ngo uyatwishuye ukungu cyangwa ngo uyatwishuye nuko Leonce nkumbure yafatiye kuri ibyo iyo menya yuko igipolisi ntigikora ibijyanye n'ubwo bukozi bw'ikibi bwo gutera mu bubare bwonyine gikora amatohoza ku byaha byose bishobora kuba rero sinibaza yuko umuntu yohava aza aramubwira ku cyaha cyose cyabaye iki cyangwa kiriya ati aba banyishuye ibi byagenze uku ariko inzego zibijejwe bisanzwe birungikirwa zirabimenya kandi no kumenyesha nimba mwarakurikiranye icegeranyo cy'umushikiranganji yashikirije umushikiranganji w'umutekano avuga ibyaranguwe muri uyu mwaka uri kurarangira mwarumvise amadosiye inkozi z'ikibi zafashwe amadosiye yakozwe harimo na bamwe muri abo batera amagerenade bafashwe hanyuma barashikiriza ubutungane rero urumva abajejwe umutekano bari ku kibi kandi umutekano barawucungereye ngira ngo Leonce ntaza guhava mpinyuza kuko nibaza ko ashobora kuba ab'i Bujumbura kandi nta ngorane z'umutekano barahura nazo bisigura rero yuko abajejwe umutekano bari ku kazi kabo kandi muri rusange bawucungereye ariko ntikibuza yuko ubukozi bw'ikibi buba kuko inkozi z'ikibi nazo nyine ntiziba zicaye hari aho zica mu ryahumye abajejwe umutekano ariko ubu ndiko ndakubwira ntawovuga yuko umutekano atawuhari mu gihugu muri rusangi urahari ariko karaza karacamwe ubukozi bw'ikibuka ntihagire umuntu ava yumvira ngo uburundi ni paradizo no mu bindi bihugu hari n'ibindi bihugu mushaka kwibaza yuko bitekanye kurushanga aho mugasanga ubwicanyi ubukozi bw'ikibubayo uravye ibiharuro ugiye kuri internet ugasanga birateye ubwoba
ego me tubibutse nshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza radio ijwi rya America risamyanira i Washington DC mukirundi mu kinyarwanda ariko atwumviriza ikana bashaka gushikiriza ivyumviro tubibutse ya nimero ya WhatsApp mushobora guhamagara iyo nimero mushobora guhamagara ko cyaje mukatwandikira ko ni ikwirikira 001 202 4 4 1 9 9 3 ndasubiramwo ubusa 1 2 ubusa 4 4 1 9 9 3 umura kakanya naho tafise umunywanyi radio ijwi rya America ashobora kufafise intererano canke ikibazo umushya ntahe Didier muri weneza Didier
turabumva
muri weneza murafise ikibazo murafise icyumviro yego duga ku ijambo
yego biragaragara yuko umutekano dufise mubi umeze nayo mu Burundi bwacu tugiye gukora ibitero byinshi bikunda kuhabera biragaragara neza cyane ko tubona yuko doba bese ariko bwana batavuga rumwe na leta ariko icyo twosaba nuko mu gihugu cyacu babiganiro abantu bakajya hamwe bakumvikana babego nibazo bya politike kugira ngo tubone umutekano ukwiye mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo tuze turumva bavugwa hirya no hino bavuga ko bipfa hatogubiziga izo bihagaye icyo dusaba murakoze
murakoze mushya nahe Pierre nkurikiye ibyo bitero byawe bikugwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nkuko Didier abivuze
izo didye avuze nibaza ko ariwe yashaka kubitangira ibyemezo ariko twebwe mu gipolisi ndushaka kuvuga ngo ibikorwa naba mu gihe amatohoza atarahera amatohoza arakogwa kucaye cyacyo cyose kiba gikozwe hanyuma niyo aheza kerekana ati iki cyakozwe n'uyu kandi umuntu ntigera arabwa none kubera umugwi wa politiki cyankuri abavamo ko turazi ko atamugwi wa politiki ubaho kugira ngo ukore ibyaha umuntu yaheza agafatwa yakoze icyaha arafatwa ku gatwe kiwe hanyuma akabazwa ku gatwe kiwe hanyuma agashyikiriza ubutungane akazokwishyura ku gatwe kiwe
muhushya na Leonce ngenda kumana hari ikintu mbona cyo korwa canke mubanje kwishyura icyo kibazo nacyo cabajirwe na Didier muribaza muravye amakuru atangazwa ubare bwatewe muribaza ko ivyo bitero vyawe bikorwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi
kandi nagomba kubanza kugaruka ko n'iki ubushyira ntahe umuvugizi w'igipolisi avuga ko amatohoza ariko arakogwa kandi yabandanya anavuze n'icegeranyo cyashikirijwe n'umushikiranganji yavuze umutekano kimwe naracumbirije n'ikiri bwo biganishe n'imvise yavuze bimaze gufatwa muri iki gihugu n'imvise bimaze gufatwa hari bitarafatwa rero murabyumvirije bumvirije n'ubwo navuze ariko baritegura hari bitarafatwa ukana ko ibyo biganishe bishobora kuza mu gihugu bikabaho bikinjira bikajya mu banyagihugu ariko ariko biganda bimara inganda hanyuma akavuga ati amatohoza tuzoyabandanya uko nyine gusa nyine no kuregarega ku buzima bw'igihugu n'abanyagihugu yandabaje kugira ngo uyemeze bacabikora byihuta kugira n'abarundi babimenye niyo bashobora gufasha abarundi bamenye ibyo hari igice bizakora niyo bufasha niyo nzira yoboneka iyo nzira niyo nyine ariko aravuga kuvuga ati twebwe abakozi n'abasirikare twarafashe ibigwanisho tuzorwana iyo nzira siyo iyo nzira siyo twarayibugije n'ababakurira batangiye kuyifata apetero yari agiye mu kandi wari yarajyanye muri kindi dede arabizi kwiyongera twayanze ari ingirandi kandi ko rero njyana atakimaze batubwira rero ngo hari ibyo ariko yategura by'ingwano ngo bajye kugwana bajye kugira gute n'abantu akomeza kutubwira umugambi ushobora kwihagarika vuba nawo nta handi wose abanyagihugu bakabimenye bwa bakamenya ati ababitera nara ibyo bavuga nibi twarabaze ibyo bifuza nibi bakaba batashoboye kubivuga ariko leta ngo umutekano wa leta ntibaguha uwo muvugizi ubaza leta leta nayo iraza ko yombi kwirinda kugira bagende bayishyikirize harimo hari icyo bitira amashinga y'amateka avuga kinyaga hari icyo bitira amashinga y'amateka kamusa n'abantu bashaka kubitohoza mu maguru masha kuko n'ubuzima bw'abanyagihugu n'igihugu buriko burahasigara ariko bizahabona bitegerezwa kujya ahabona ntibishobora kuvuga n'imigezi avuga ngo umuntu uriyo afashe ngo mugatwe kiwe ejo bundi ariko yengiriza umuvugizi kuri radio yenyine kwanza n'ijo umuvugizi w'ishirangaze biza hafi mu gihugu akivura ingene bakuse amashyirahamwe za kode za poste za parcelle abantu babaje ati rero murenge yafashe yakoze ikosa kigafe ki ngo oya bakuse ayibashyirane ibi nabyo nyine iyo mvugo bakoze kunyagarika kigeze guhagarara abavuge bati ibi byagenze nagomba rero nkumurize yarabije kibazo twebwe abatavuga na leta zidushobora gucamo iyo nzira y'ubwicanyi nicyo gituma tuvuga tuti ibiganiro hagati ya SONARED ihagarariye amasezerano y'iyarusha n'ibyirizashingiro ishaka kugizubakwa hicuje amategeko ibyo by'ingano ntibikire kuvugwa ibyo abantu bacana bo ntibikire kuvugwa ibyo abantu bangazwa kuri guhusa ntibikire kuvugwa kwicira abantu mubare ntibikire kubaho
ikibazo ibiganiro amatwi adusumira biriko birategurwa n'abahuza bo mu ntara n'ibintu twize ko bizoteba bigatangura vuba ariko turafite undi munywanyi muri radio ijwi rya Amerika imbere yuko mushe ntahele wonse bishura kibazo cawe cerekeye kwihutisha ayo matohoza eka n'umugambi urashe wo kurangiza ubwo bwicanyi wera mu kabari turafite munywanyi muri radio ijwi rya Amerika Samuel mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo icyumviro
yego ndafite icyumviro ndaramukije abatumise
barakumva
cyo mukore nashoboye kubyandika urundi umutekano nga aha mu gihugu umutekano ni wa leta buri gihugu cyo cyo cyose umutekano ni wa leta rero ibyo mbona kuntu biko biragenda mu gihugu ndetse mu bubare gusa umutekano uhungabana abantu bagapfa no mu makaritie umutekano si kirenga rero abapolisi na ba leta n'ugwego rwa leta sinzi ko umuvugizi aza kwishura n'ibyoro keri tumvya inkoho ziravuga hari naho ingira buhakwa guca ziriko kandi byononekara bironekara ariko kangungura mu gatondo tukazinduka twugarijwe ngo baze gushyiga ibyo byaraye biravuga aho gutora ibyo byaraye ibyo baje kurondera ntibabitore mbuga gusa twebwe abanyagihugu cyane twebwe abaje n'ubu nitwe mbona tugeramiye tugahasiga ubuzima tugafatwa tukagirirwa amaremere ntanya tukaja guhera mu busha umuti ngo data wanje ngo amatohoza ngo agiye gutangwa kwa baba bafashwe ariko naba bafashwe ntacyo bafatanywe kandi no mukubafata nta cemezo na kimwe tubona twe gituma abajana rero ngaho nagomba uwo muvugizi aze kunyishura ayo matawoza bakora yageze n'icyo baba bitwaje kugira bafate umuntu kuko mu nyuma y'ibyo twumva hari abare kugwa batanze amafaranga n'abandi rero bashobora kubura ayo mafaranga hama akaguma habonezwa igufa mu busho butandukanye w'abapfungiwemo rero kuri leo sinawe nagomba ndamwibariza akabazo ko leta ibagiriza ngo umutekano muke uri mu gihugu uri kugatwe kabo ngo nibo ngo batuma ngo abantu bapfa ngo mu gihugu ngo basise amayede ngo y'amashyirahamwe yo hanze ngo ibihugu byo hanze w'amafaranga ngo abe inkoho ngo gutyo ngo kugira ngo umutekano ngo ubandanye uhungabanya mu gihugu nigiki yotubia yo kwisigura kw'ibyo birego bya leta ya nkuru nziza kindi nacyo kuvyerekeye mbaza rero sinyene kuvyerekeye ibyo biganiro bizoba ko leta ivuga ngo SONARED ngo ntibayizi bitwizwe ngo nabantu ngo barondirwa ngo n'ubutungane bw'Uburundi mbega niya bankira gose ko baganira igice bategekanya gukora
kuri ico kibazo cawe umushyira na Samuel cyanyuma nibaza ko hariho inkuru yoba yatangajwe no mu tegetsi arongoye urya murwi ujejwe ibiganiro mu gihugu avuga ko nawo muri SONARED batumiye muri ivyo biganiro atanumwe azokumirwa ariko twanashaka imbere guha ijambo umushyira na Pierre Nkurikiye kugira ngo yishure cha kibazo cerekeye umugambi urashe ukurangiza ico kibazo hamwe n'amatohoza yo kwihuta nico kibazo byajijwe na Samuela nashaka ikazo mushiga nahe Jean Baptiste bari bonekeza aheje gushika mukanya akaba ari umuyobozi wishira hamwe yihugurijejwe agateka kazi na muntu umwiriwe neza Jean Baptiste
ndabahaye mwiriwe nongera menyesha batumviza yuko tutarishira hamwe ari umurwi w'igihugu wigenga ushaka gateka kazi na muntu CNDH ndabaramukije rero ndamutse batumviza bose mutabarire ngira ngo amatelefone yayagoranye ntizashobose konza mu kiganiro kigitangura.
Murakoze kuba mwashoboye kuboneka. Hanyuma turiko tuvuga cyane cyane kubyerekeye ubwicanyi bw'abaye ndanse mu Burundi ubunaho bwafashe intumbero nshasha gusanga abantu mu kabare akaba ariho bagandagurirwa. Nashaka rero ubutwanze duhe ijambo Mushe Ntaye Pierre Nkuriki atubwire gize cavuze ku bibazo byabajijwe cyane cyane na Leonce avuga ko hari uburyo bwo kwihutisha iyo tohozwa kugira ngo abarundi baruhuke ubwicanyi uhagarariye hari umugambi leta ifise urashe wo kurangiza ubwo bwicanyi bera mu kabare muri kigi majambo ko turi batatu nasaba ko mwumpa kane gato gato cyane rwose nk'amasegonda 40 ku kibazo.
Ego nibaza yuko Leonce sinzifa kurikirana ukungene inzego zigezwe guhangana n'ubwo bugizi bwa nabi na cyane cyane igipolisi ndiko ndavugira gikora igipolisi kiri ku kizi kandi abantu benshi bakora ubwo bukozi bw'ikibi barafatwa n'ibikoresho babukoresha birafatwa n'ibirwanditse turiko turabyerekana iminsi yose. Uwoshaka kuvuga ko ibyo bintu bitabana wowe sinzi icyo yabashatse kuvuga ngira bari kwaravuga muri wa rurimi rw'abanyapolitiki n'abantumva cyane mugacyo namumenyesha nuko nahata arabona yuko abarira umutekano babariho bati hanyuma rero ibyo nibyo hariho ibicamwo babaye inkozi z'ikibi zigaca mu gyahumye abarira umutekano zigakora ibibi mugabo amenye yuko muri rusangi umutekano uhari kandi ubucungire n'abajeje umutekano jeni baza yuko aratembera ibikorwa byose arabona ko ibikorwa bikorwa mu gihugu birakorwa amashuri aruguruye amasoko ararema abantu baraje ku mirimo yabo ya misi yose noca mbere njaniranya n'uwo wundi yavuze ko ngo hariho uruhigi ku bantu yise
abantu
nibaza yuko nta ruhigiro ruhari ku bajene kuko abo bajene ariko aravuga yavuze ko hari uruhigi ku bajene mu bisanzwe ntidutegera neza icyo abashatse kuvuga twebwe iyo tugiye ku mirimo aho ngaho Bujumbura nawe uhaje urabona yuko abantu usanga bari mu ibarabara n'urwaruka ngira ngo ni rurarenga ibice 50% kandi nta muntu umwe aba ariko ararurondera rwiruka inyuma ahubwo abajejwe umutekano baba ariko baracungera kugira ngo ruje ku bikorwa byabo bya misi yose. Abo rero ariko aravuga niba ariko ashatse kuvuga bakeyi cyane bari kurushi bashobora kuba bagirizwa ibyaha abantu bagirizwa ibyaha baba urwaruka baba batarurwaruka abo bantu ni ngombwa bararondegwa hanyuma bageza bagashyikirizwa ubutungane mu gihe haba hari ibyo bagirizwa bijyanye n'ibyaha kandi ibyo niko byamye n'ubu niko bigenda n'ejo niko byo bizokwama bigenda kandi ibyo si mu Burundi gusa ni mu bihugu byose abajeje umutekano bama bariko bararondera bariko barahangana n'abawuhungabanya rero ikindi cyo norangiriza kongira ngo ni cyuko bavuze ngo abantu ngo ubwicanyi bwabaye ndanse ngo ubwo bwahinduye intumbero jeni baza yuko iyo rimvugo y'indenza rugero abo bose ushobora kuba muri ko muravugana cyangwa namwe bimurafite abantu ngahe Bujumbura baratembera barabibona nta bwicanyi bwama buriko buraba buri mwanya nivyo iyo hapfuye umuntu cyangwa agakomereka umuntu birababaza biratubabaza na cyane cyane twese batugeje umutekano n'iswe bibabaza ubwa mbere n'icyo gituma duca dukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bintu bituzwe.
Reka duhe ijambo
nibyo ubukozi bw'ikibi buraba mugabo nta waca avuga ngo amazi yarenze inkombe ngo je ndibuka nta mezi menshi hari gihe abantu batashobora no kujambwa mu ibarabara ngo batembere hari gihe umuntu afite umuduga atashobora kuwushira mu ibarabara ariko uno munsi arashira umuduga mu ibarabara aratembera agenda ku kazi hanyuma akagaruka rero uno munsi ngaho hategwa gerenade cyangwa hajya agategwa iyindi mu kabare ugaca uvuga ngo ubwicanyi bwabaye ubukozi bw'ikibi bwabaye ndase ngo ubuhongo bwahinduye intumbero ababijejwe barira umutekano.
Mushe Ntaye Patrick atwumviriza atwihanganiye gatoyi mu kanya turamuha ijambo ariko
bakamenya ko barira umutekano.
Nashaka mpe ijambo Mushe Ntaye Leonce nawe agira icyo avuze ku kibazo cy'abajijwe na Samuel avuga ko baronka mu batavuga n'umwe na leta baronka imfashanyo zo hanze n'ibigwanisho eka n'amafaranga mu kanya gatoyi. Mushe Ntaye Leonce mwishure Samuel ikibazo yabajije ikibazo cya kabiri twamaze kucishura cerekeye ibiganiro
ukuri byo cy'amashaka cy'abantu biteje bujya muri bene kiganiro kijyanye n'ubwicanyi n'intambara iri mu gihugu uyu muvugizi w'igipolisi uzibaza niba atakavuga ibya leta niko kwihari cyangwa ndivuga n'ikizi niko yoranga vuga ati umugambi dufite n'uyu uko navuga azima kwiza mugambi yavuze ko abona abafilisitari batoriganije kugira babandane intambara abantu bashobora gutekana kuko nta n'ubuta y'intambara izohagararira cyangwa n'ibyo cyakiriye atabaje kuvuga ati abo dufata kuko icyakiriye ari ibi bituma ari ibi kandi mavuga ngo ni ibyegeza ngo bishobora kujya habona bitegerezwa kujya habona n'inda bakunda igihugu icyo kugira ngo bigeze abantu bari ko baricwa tugasanga niyo mukuru w'igihugu mu gice mu Kamenge bamara amasaha abiri bugaye mubare bakugara amaresitora bakugara amamagazini bakugara amabarabara bakugara icyo ni ikintu gishoboka abantu ntibashobore kureba abantu ibarabara reka mbere ugasanga byose ni ubuzima bwahagaze ibyo ni bishobora kubandanya mu bihugu natubwize ukuri kw'ikinyoma nicyo cyane kiyita ikigihugu
nashaka muduge kuri icyo kibazo cyabajwe na Samuel tubandanye hariho abanywanyi baturindiriye mushyana Leonce ego ariko ntiwishuye ikibazo mushyana he Samuel yabajije
kwenda kwa rama ya kusudi la mkuu kando la kijana mkuu kwa ujeruhi zaidi chini kwa sababu kumi jamu kwenye kilindiyo ilita anuru vijio kuchangwa na mimi kilindiyo ugaga katu ijo kwa kusimare ida adi chanya biuzi mwanamke wa kwanza na mmoja tunga ane kwa ndani boga huu ijo na wengine na baadhi mmo kuchangwa ida aniro na petro mjoya yari yarare ngo kwadashona kuganira n'abakunzi b'ibyo n'abayitse n'abaza yuko abantu bakashirwanije ku gihe cyabo abantu ariko bagomba kugira inyo yabwo kuko atanu mwese niba tokugira
icyo kibazo ikibazo cy'ibiganiro twavuze gushya ntahe ko gisani cyavuye mu nzira
abantu nabo nyabakeneye kuganira inganda zakiki gacaje ari kubara amabiri z'ibizi ndaza abantu bagwanira
ego me kaduhe n'ijambo umunywanyu wa radio ijwi rya Amerika Patrick mwiriwe neza murafite ikibazo munyarutse cyane rwose murafite ikibazo cy'imvuro
yego nafite ikibazo ngomba kubaza rero wose yego ngomba kubaza umushinga ntahe rero wose ko avuga ngo abo bantu bafatwa ko batira amagrenade ngo ntibobazwa umwe kuntuze kugatwe kiwe urabona yuko bobaza muri rusangi cyanke umwe wese mubwira kwiye ko umwe wese yishura icyo yakoze amenye n'ibibazo nacyo ngomba kubaza ko mu bantu bari kumwe muri urwo runtu bise senarende abantu bafise ibyo bagirizwa na cyane cyane ubutungane uriko urarunde none nk'ubu ko bashaka igihugu cyubakiye ku mategeko ayo mategeko nabo ntibagombe kuyemeza ahubwo babanze bahamagara ubusindeli bafise umutaho murondera abo bandi bose bafise ibagirizwa babanze babarunke babanze bizwe cyane bakubitwe nk'ahe mu gahanga apana kuvuga ngo bemeza amategeko kandi nabo batagomba kubikurikiza
yego ibibazo bibiri rafiki kindi kibazo
ego zayindi sikindi kibazo none bavuga gute ngo bagira baje mu biganiro ngo bashake ibiganiro ayoke ayo magrenade atekwa ariko yica umuntu w'umunyagihugu nkare wonse cyane nka senarede uwo bizoboneka neza ko yagize uruhara muri ibi bintu turiko turapfa ariko twicirwa inshuti n'abagenzi bariteguye kuzobanika amaboko hejuru ngo bashyibwe urubanza bahanigwe ibi byaha bariko barakorera abanyagihugu
ego me ibazo bitatu ariko imbere yuko urakoze imbere yuko yishuri byo bibazo nashaka mpende ijambo Jean Baptiste bari bonekeza umukuru w'umurwi ujeje wagateka kazi na muntu mu Burundi nashaka mutubwire mbega ubwo bwicanye buri kubera mu kabare mu murwi wanyu ivyo maze gutohoza mutubwire iki buva kuki bukorwa nabande
murakoze kumpa ijambo mu bisanzwe uravye nkuko twabivuze ubuheruka dukurikije amatoza tsa turagira ibi byugusanga abantu bare ugasanga baratewe grenade canke bararashwe canke haba nibi usanga umuntu ari mu barabara akumva ngo baramutsigira baramurashe biba ku bintu byinshi turibaza kumbure igipolisi kizotoza kitubwire neza neza ico novuga kimwe cyose aho caje kizanana biraboneka ko hariho aho usanga ari abantu bapfa ibintu hanyuma akaza akamuhiga nk'ibyabereye mu Gatumba hirya y'ejo amakuru twaronse atweretse yuko hariho umuntu yarafise icyo bapfa n'ukora muri ako kabare hanyuma acaraza arakora iryo shano bicabihitana abantu benshi ahandi naho hari igihe usanga hari abantu basanzwe n'inkodi z'ikibi zizwi barikora kugira ngo bibe canke bice nkamwe byabera mu Kanyosha mu ntango z'11 zarabonetse yuko ari abantu basanzwe arabasoma benshi imbere usanga ari abantu batorotse agasho ariko rero nibaza ko ari umugwa wa gatatu w'ibidasiguritse ubona yuko kumbure bije bigana nk'umuntu asanzwe afise uruhara muri politike cyangwa afise uruhara nk'akarorero mu nzego z'igihugu zabaye inzego z'igisivile cyangwa inzego z'umutekano tukibaza yuko muri ico gihe ari ikintu kiba cyateguwe cyo kurondera uyo muntu kugira ngo bamugirire nabi cyanke bihore leta cyanke bagaragaze kumbure agashavu kabo cyanke ico bipfuza muri politiki tukibaza yuko ivyo byose ari ingendo itabereye kuko CNDH yakomeje guhamagarira abantu kuganira tukibaza yuko atamuntu numwe yoshobora gusigura igituma abantu bafata ibigwanisho bakaja kurasa abandi cyanke kubagirira nabi kandi ibibazo bihari ari ibibazo by'igihugu ari ibibazo bya twese abantu bashobora kucara hamwe bakabivugana hanyuma bakabitorera inyishu ibereye turashaka yuko ibikenewe byokorwa kugira ngo ntagire umuntu numwe yerekana yuko novuga nti akarero kabi yuko kugira ngo wumvirizwe muri iki gihugu uteza gukoresha ingufu cyane cyane ingufu zica
ego me ico kibazo cerekeye ivyokorwa kugira ngo uwe bwicanyi buhagarare tura kigaruka ko ariko nashaka akanya umushya ntare wonse ngenda kumana ishure ibibazo byabajijwe na Patrick abaza cyane cyane kuvyerekeye ukuntu abantu botohozwa botohozwa kivunga canke umuntu wese yo kuvyo bakugatwe kiwe akaba yabaje n'ikindi kibazo cerekeye aba abagirizwa ubwicanyi bari mu hari scenario de mushya nahe Leonce amasegonda 30 muzaba mukoze
umukuru amasegonda 30 barakwiye kuko naza namaze kwisigura kuri ibibazo byose ko bavuga ngo umuntu ngo abanzwa kubatekiwe ibyo leta nigire ururimi rumwe ese ndakunda kuvuga ko abavuga ko nabavuga igihe ngo bagatse mu gihe bavuze ati kugira ngo bahagarike parcelle reka mbyo ko bari kubaravugana kugira ngo bahagarike parcelle kuko arabonye umuntu muri parcelle yari kubatekeza umupolisi ahari n'uwo muntu ko yari ku gace kiwe kugira ngo bajye guhagarika parcelle rero muri force byageze uko nyine ibi byo bigenda icya kabiri yavuze ati twatohoje twamaze gufata abatangi bake n'ibyaje bamaze gufata abantu bafite abatangi bake none ku cyapa kugira ati indumbe tumaze kubona kugira umuntu wese amenye icyo yifasha kuba aba areka abantu umwe akirindira icyo ashaka urumva abantu bose uhereye kuri abantu bavuga uhereye kuri niba yaje bijya gata kazi na muntu urumva umuntu wese yirindira icyo ashaka muri uwo wibaze rero muri uyu gihe bitwara ko abarundi ngo bavume yiyumvire wese icyo ashaka arondere umuti icyo ashaka kandi cyita ko ari abantu babigenza ibi navuze kuvuga ngo hari abarondegwa by'amategeko ibi byose ni ibiganiro bitangura n'ikiganiro biteze ibiganiro bitangure ibi byose bizoca bitonda umutwe ndakubwiye yuko yewe imvugo zenda zimenyereye kuva kuri bamwe bavuze ati abo bo bateza kuba baza gufatwa baze imbere y'ubutungane mpuzamakungu bavuga ngo ari abasenyeze ni bo buhe ariko tudatwara amaze imyaka itari n'icyo turi kuduhariya nawe akuri iki kibazo avuga ati abo bategerezwa gufatwa abanze bacibwa imanza reka rero tujye mu biganiro kuko abafashe bariko baracibwa imanza ariko tumenye icyo bivako iyo ni byo bintu bivako iki bizongera gute bizongera ryari bizongerwa nande ko mbona ubu igihugu cy'u Burundi gise gifite ishusho mbi cyane bumviriza ibintu bivako byo cy'u Burundi ubikunda mu kwemera ibyaro bigatangura vuba hagati y'abarundi ubwabo aho kurandanya
turizeye ko ibyo biganiro mushya na Leonce bizotangura vuba nashaka duheni ijambo umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Jackson namwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro mu nyarutse telefone yawe
numva umutekano iyo bari mu bantu bawuhungabanye
telefone yawe nimeze neza Jackson reka turakugaruka ko mukanya ariko ikibazo cawe ubaje ni kibazo cerekeye ivyo bigeze gutangaza aho atavuga umwe mushizemo umushya na Leonce muvuga ko bazoru batangaje ko bazoruka batembagaje gutegetsa ico kibazo turakimubaza ariko reka telefone yawe ivuga nabi reka tubaze n'uwundi munywanyi Joseph mwiriwe neza
amahoro mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
Ije chimvira chanje. Mwje kuri na ishaka minyesho wa mwje tuki polisi. Polisi ni ireke gukorera umugambwe. Kuko biragaragara neza ko ikorera umugambwe itakorera Abarundi. Kuko ikorera, yaba yakorera abanyagihugu. Ntibikorere amategeko tubona kuko ubikoresha ingufu zose kugira igwanire ubutegetsi bwa Nkurunziza kugira ngo ukunde bikomere, buhangame, mugabo ntikwita abanyagihugu nk'uko byatezwa ko babimeze. Inzego munyu.
Turakumva. Ikatumubaze umushana
hehe yego me urumva nagerageze bagerageze bakorera Abarundi bareke gukorera umugambwe amahara dushaboneka mu gihugu
ikatumaze umushana hehe Pierre Nkuriki igipolisi cyo bagikorera leta kikarenganya abanyagihugu cyo kirenganya abanyagihugu kitakurikiza amategeko
nibaza yuko uyo muntu arinda kuba ari mu Barundi bake cyane baba babona ibintu gutyo nibaza yuko yaba igipolisi cyakorera uburi kuravuga ibintu ntibabimeze uko bimeze igipolisi kiriho kugira ngo cubahiriza amategeko hanyuma icungera abantu n'ivyabo muri abo bantu rero hariho n'ababa bari mu nzego zitwara igihugu nabo nyene bategerezwa gucungerwa mbere washaka vy'umwihariko kuko n'abantu baba bajejwe amabanga adasanzwe atuma ubuzima mu gihugu bukomeza bubandanya neza abo rero cumi n'abandi Barundi bose baracungerewe neza n'igipolisi hamwe n'ivyabo uwariko aravuga ngo abanyagihugu so bashungerewe mbega je nibaza yuko yoba yihenze cyane sinzi ko arashikirwa n'ingorane z'umutekano hanyuma ngo yiture ku gipolisi ntibamwitabe sinzi ko aragenda kwitwara ari umuntu yamukoreye icyaha ngo abapolisi ntibamwakire hama bamutunganirize hamwe byaba bimeze gutyo sinibaza yuko ibyo byaba bimaze gushika kandi je nibaza yuko naho yoba ari sindahazi sinibaza ko yohaguruka akavuga akava hasi akavuga ngo jewe igipolisi cy'u Burundi ntikirigira gicungera umutekano w'iwanje kuko urashobora kuvuga uma muhira mugabo uraca mu ibarabara ugatembera no mu ibarabara uhasanga abapolisi b'u Burundi nibo babereka imodoka bati yinice ngaha wereka kudubura kugira ntahaze habakida n'abapolisi b'u Burundi none n'iryo barabara naricamo bavuga ko abantu umutekano we batawura
reka tubaze mu shyana
hehe tuzaturaraba ukuri hanyuma izo mvugo nkumbure ziba zigamije gushikuza umuntu agaheza akazi akaraba ko kibikorwa agaheza akavuga yizunze ibikorwa ku rubuga je nibaza ko igipolisi cy'u Burundi kigerageza gucungera abanyagihugu bose n'ibyabo kandi ku rugero rumwe
Mushe na Jean Baptiste bari bunekiza abanyagihugu cyane cyane rwaruka rurinuba igipolisi mu Burundi hari ikintu mubona cokorwa kugira ngo hagaruke umwizero canke hari ukuntu igipolisi cokora kugira ngo abo abanyagihugu cyane cyane rwaruka rwizere igipolisi
murakoze cyane mu bisanzwe icyo kintu uwo muntu yashikirije ntacyumvira wenyine hariho abandi bantu benshi bavyumvira tugize imitsi turemesha ibiganiro haba mu za Gatumba mu za Kabezi nungaha mu Gisagara haba za Kayanza za Bubanza icyo kibazo cy'uko icyizere hagati y'abapolisi n'inzego z'umutekano muri rusangi hamwe rero n'abanyagihugu na cyane cyane abantu bari mu rwaruka n'abari muri politiki n'ushaka ni ikibazo gikomeye cyane icyo cyizere cyo haba mu bisanzwe cyo haba kuko nk'uko naba ndabivuga kandi mwarabonye yuko na Nations Unies yabigarutse ko uheruka aho yashikiriza ya resolution iheruka yangingo yafata mu kwezi guheze yemeza yuko leta ariyo yonyene ifise ubushobozi hamwe n'ububasha cyo no kwita autorite yo gushobora gucungera umutekano nkongera ko yuko ivyo tubona ikintu bita security collective umutekano wa bose nico kintu cyonyine tubona ko kizofasha kugira ngo ibintu bishobore kumera neza nta muntu umwe cyane akabika abantu ushaka kwicungira umutekano biza rero kugira ngo ico kidire kigaruke abapolisi twamatwaye babwiye kenshi mu nyigisho dukunda kuza turaba cyane cyane barya usanga bakiri bato bagifite amaraso ashushe novuga ntibashobora kumbure kuba bakeneye yuko izo ndongozi mu gipolisi zibafasha kugira ngo bakomere bamere baba abapolisi novuga nti batashobora guhuba cyangwa ngo bakore ikintu kumbe kubera agashavu turashaka yuko rero mu byokorwa abarongo kandi mu gipolisi twamatwaye babwiye mu biganiro tugirirani bufasha mu kijyanye no kwita encadrement y'abakiri bato bato ni kuvuga kubigisha bakabamenyereza bakamenyereza cyane cyane inyifato y'umupolisi kugira ngo umupolisi na ntaryo yamenya yuko idereka rakora abikoze kubera ajeje kwereza umutekano w'igihugu atabikoze kubera byoba ari shaka ry'umuntu kanaka cyanke byoba ari ikintu cyo ari karakingira ikindi gikomeye nuko rero abantu cyane cyane barya bari usanga babaza barabaratera hatanke batera hariya cyanke barasatse bakagira gute botahura iyo jambo navuze ubwambere rikomeye cyane yuko atamutekano w'umuntu umwe ushota umutekano ushoboka kuri bose rero ivyumviro babafise bibaza ko byo ufasha kugira ngo umutekano uhabe muri karate yabo bo kwizera abarongozi babahari ba mustantire bitoreye ba chef de quartier bitoreye hamwe na chef de poste turavuga n'aba chef de poste cyane kandi benshi abo tuzi n'abantu bari responsable ni kuvuga yuko babonye ikintu kitana abantu bitwararika cyane babonye ikintu kitameze neza muri quartier baragishikizwa n'iko bakoze ibishoboka kugira ngo ishobore kumera neza
iyo migambi yo guhagarika ubwicanyi muri rusangi mushiyantahe Jean Baptiste baribonekeza ni migambi tugaruka ko mukanya cyane cyane ubwo bwicanyi bwafashe n'intumbero bwo mu kabari ariko turafise abanywanyi babiri bi radio ijwi ry'America tubashaka bashikirize byumviro byabo Melkiad nkuriyo neza murafite icyumviro ikibazo mu kanya gatoyi
icyumviro noterera nuko mugende wanje atore havuga ngo apolisi nibo bateze umudugararo halo
duga ku ijambo turakumva
halo
duga ku ijambo turakumva arafite ikibazo mushyanahe Melkiad ariko turafite wundi munywanyi wa radio ijwi ry'America ndi ho ku bwayo Melkiad ariko avuga ko abapolisi atari bo batera umudurumbanyo ndi ho ku bwayo muri beneza
muriwe neza
murafite ikibazo
ego nashaka kuraza mushinga ntare rero tumenda kumana
ego
umvirije ije shaka kuvuga we ashaka gutanganya ibindi kubera inda hariho aba nyapolitiki akeneye kuganira na leta yaga yuko icyari kimwe hanyuma kuba hariho ubwicanyi nacyo ikindi kubera ibihugu byose mu isi Burundi gusa rero ku bihugu by'akarorero muri demokarasi fata Kadiwe za Amerika kumwe sinamenungiriza yuko kuvuga yuko n'uno mwaka honyine amaze kuba amafiziyari agera kuri 355 gabo biraza yuko abademokrati bari ku pouvoir abarepubulike ni baca bavuga ngo nabo na tuganire ariko baca bakorera hamwe kugira abagwanyi mwansi kubera inkodiki rwanyi kwayi kuyigwanya nk'iki saa ibiganiro kubera biba bisabwa yuko inkozi z'ikibizi imbere ahubwo zikwiye kurwanya kiriko bari badakore wose ariko aravuga ibyo ariko agira ibintu bita amajambo ahubwo ucumenga abo bantu niwe abatuma kubera baremeza yuko ibiganiro bibaye ubwicanyi bwose buhagarara yitwa yuko yewe manzi yuko ariwe abatuma sinzi rero uko mubivuga
murakoze mushyanahe wonse mushyanahe ndiho kubwa yavuga ko mwoba muri ko muravanga ibintu eka bavuga ko mu bisanzwe yatanze akarorero k'ahantu mu bihugu bya bitembereye muri demokarasi ari ku butegetsi n'abatavuga rumwe na leta bose bakorera hamwe kugira ngo bagwanye cyane cyane nk'inkozi z'ikibi ubwicanyi aho mu havuga kwi
nagomba kubanza kuvuga kandi cyane gatoyi ku bijyanye n'abavuga ku bintu by'igipolisi nabo bati igipolisi ari ikintu kiri mu durumbanyo gikoreshwa nabi kurya leta niyo yakwegeye niyo yakinije ibintu biha abandi yakwegeye abapolisi kuko mugihe abantu bo muri leta n'umuryango uri ku butegetsi bavuye bemanga yuko imbonerakure ntabwo ibigwanyo kugira ngo zifashe abapolisi gucungera amahoro n'umutekano niyo bakoze ibyo nduru zose abantu batangiraga bati abo bari kubakorera umugambi ati ibyo nta kuntu boba ndabona kuri gutegurwanisha biraye n'abandi bajeni kugira bashobore nabonye gufasha mu gukingira umutekano hamwe ibya byamaze kuyangara nabo byavuye icya kandi kiturera nuko hari abantu bafatwa n'abapolisi bakazinangana hanyuma mu gitondo bakabatera izina icyo gituma abantu baguma birindira uko bashobora kugira muri rusange ikindi gitangaje ni uko atamuntu ugira yumva babivuga ku bisirikare kandi ntarambana n'abasirikare nabo nibyo byo gucungira umutekano mbona muri ibi bihe barimo bafatanya n'abapolisi ukwicanuka rero barambiwe ntibakorana n'ibyo mbonerakure barane n'abantu bato barafatwa kubatoza barazimanganya bakazimangana muri ibyo bintu byogabanuka nari rimaze byo kuvuga ngo ndafatanya ngo ngira amarazamu biraba yuko ntanzi Kwa nama zi, ahaji ni kondafuka, nije nava ayemu, chije ni yumbira, nije nava oyu, chije ni yumbira. Ahaki mkumye, nije ya kumalia ziri zango, uri kumuna wa sende bese bengu, uri kumuna wa yeste mele, kanya mizimberegi utunga, nene, marancha yako na madeose, nije ya mgoko, kugira mwele, kubugi ishi, kuri kuri mri hali. Kuri kuri lele jire kwa linda kubugi, linda kunyegeza, kukitye mbuga, linda vye mrakani, linda vye mrakani, linda vye mrakani, linda vye mrakani,
Ego me eka
Jewe mbujiriri Ura abu nila vandrani kwa baraka Iki ndi chambere Bitele ya mkogwa uvu Ni Ligani ndo kujirize Ligia hata na ligia Umupozi ya munaniye Umupozi kiki polisi Ya munaniye kutomora neza
ibiganiro mushika na Leonce ngenda kumubona bisanzwe bitekanijwe nibaza ko bizoba vuba cyane gose abona akanya kariko karatujana akanya kariko karatujana ariko tuhe ni jambo umunyanyu radio ijwi rya America na Clay miliyo neza
allo
miliyo neza na Clay muratwumva na Clay allo allo na Clay ndabona mengo ntariko
aratwumva
murafise icyumviro kibaza umunyarutse cyane gose
allo
wi allo turakumva duga ku ijambo na Clay anakte nibaza ko afite kibazo reka tuje no kumushantahe Jean Baptiste bari bonekeza mu gusozera nashaka mutubwire ikintu cyo gukorwa n'iki kugira ngo ubwicanyi wera mu makabari mu bunywero mu makarite amwe ya Bujumbura ikanka yose ikanaha turabona ko bwana tandukiye na ruguru ikintu mubona mwebwe mu murwi ugihujejwe gatayakaza na muntu ikintu cyo gukorwa n'iki kugira ngo ubwicanyi uhagarare mu mukanya gatoye cyane gose munsi y'umunota umwe
bicane reka mpire aho nahereje ubwa mbere mvuga yuko icizira hagati y'abapolisi n'abanyagihugu bose cyo haba harimo rero mu byofasha yuko abapolisi muri bijye bikorwa bakora zo kurirwanisha mu banyagihugu cyangwa gusopa ibintu bitameze neza koma tubahamagarira kwigenga runtu bagerageze kugira ngo bigende neza ntihagire umuntu agwa mu muhorero ico ni cambe ikindi nibaza cyoba nuko abo bantu bakora ubwo bwicanyi bwaba mu bare canke ku mihanda y'abantu canke ahandi nizira ko atabikora kumvuza politiki bakabikora kumvuza politiki na turabasazi yuko botahura yuko byiza inyifato nziza ibereye nuko umuntu wese afite icyumviro cha politiki cubaka yoza akagishikiriza abo bafite ibyo bapfa mugabo ntagende arahitana abantu abone bose mukabare kubera benshi ndira karengane ntibazi ibyo arivyo nababizi sibo bafise inyishu y'ikibazo ciwe ahanini inyishu izova mu biganiro ari naco nkamereza ko turashaka rero yuko abanyepolitiki botangura n'ingoga bakayaga bakavugana bibahanze byose kandi bakavugana cyane cyane ukuri bakavugana mu buryo bwubaka kandi bakavugana biteguriye guheberanira harimo guheranira ku bibazo bigoye cyane.
Ego me murakoze cyane gose mu kanya ndasaba n'umushana IPL nkuriki agira ica vuze kukuntu ico kibazo cyo bwicanye wera mu kabari guhagarara ndakibaza kandi ari wonse ngenda kumana ariko dafise umunywanyi wi radio ijwi rya America Jean Baptiste muri yo neza akabazo kanyu.
Ego ndabahaye mwiriwe ndaramukije n'abatumire bose ndaramukije kandi n'abarundi bako barumviriza ijwi rya America n'abanyamahanga bose.
Ndarakumva.
Kabado kanje kambere nashaka kubaza nyakubahwa rewose ngenda kumana bega ko bavuga ngo baharanira demokarasi ngo baharanira amasezerano ya Arusha amasezerano ya Arusha no guharanira demokarasi birajanye no kwica abantu mu bubare uti kubera iki ndabereka karero gatonya
aho mushya ntahe mushya Jean Baptiste muri ko muvuga nkuko mufise vyemezo ko abatavugana umwe na leta bo ari nyuma y'ivyo biganiro ico kibazo nibaza ko kitoroshe kwishura bandanye ikibazo ca kabiri
ego nashaka kumbure mbere yo kunja kibazo cha kabiri nkubu murabona ko harayi haraswe umushefu do poste no kuvuga umuntu atwara ikirindiro cy'igipolisi ngaha kwijabe hanyuma ejo mwiri joro nyene baraye bishe umuntu umwe yari mu mugambwe SNDD-FDD yavuka mu kibitoke mugabo bamusanze ari mu byimba none ivyo byo babiri ko birakora abasendedefudede cyangwa ibikora akora opozisi ama kato ka kabiri nashaka ndamubaze nyakubahware wose nibyo senarede n'urwego kumbure muhurikiyemwo abandi ko mwebwere wose muri mu bantu bahamagariye abantu kuja mu ibarabara ngo no kugwanira kumbure amasezerano y'Arusha none ubu nakuntu mwebwe ko muri ngakuru rwa America yumvirizwa n'abantu benshi mwohamagariye abo bantu nyene ko mbona twebwe guharuka n'abantu batabataye twebwe turiko turahahonera tutamenye uwishyu uyu cyangwa ngo yicuriye nta kuntu mu bunyane mwebwe mwagane bahamagariye mutini mureke kurasa abapolisi mate nabo babare
yego ndabona kanya katujanye
yose bayajemwe nabandi namwe muja handi hose
Jean Baptiste ndabona kanya katujanye reka duhe abashyana barayishura ico kibazo umushyana aho baje ariko nashaka ntangure ko umushyana Pierre muri kiyemega mu gusozera mu munota umwe ikintu mubona cokorwa kugira ngo ubwo bwicanye buhagare eka bajejwe umutekano bakorane n'urwaruka bakorane n'abanyapolitiki barongo yabandi mu migambwe itavuga rumwe na leta ikintu cokorwa n'iki kugira ngo ubwo bwicanye buhagare ibuno nyene hari ivyimviro vyashikirijwe ibiganiro ivyo biratekanijwe iyindi bintu mubona muzokorwa nibi mu kanya gato
sinzi ko munkundira nkabanza kugaruka ku tuntu tubiri twavuzwe n'umushinga ntaye Leon
mufise umunota umwe
ego nashimye ko yavuze yuko yahinduye akavuga yuko ahubwo ngo igipolisi kiba gikoreshwa na leta ngo irayikoreza nabi nibaza ko n'ivyo atarivyo iyaba ari uko bimeze igipolisi cyakoreshwa nabi hanyuma kabikora nibaza ko ibintu bitaba bimeze ukubinda icyo cyari cya mbere hari n'ikindi yavuze ngo ara abantu ba ngo bafatwa n'igipolisi mu manga batungo bakabatoriziga ico ni kinyoma cyambaye ubusa twarabivuze kuva kera twarasabye uwo muntu wese abivuga ko yoza katubwira uwo muntu wiwe aho yoba yarafatiwe n'igipolisi akatubwira na polisi ari amufashe mu nyuma buke bakamutorikiziga gushika uno munsi nta muntu n'umwe yigeza ngo ashobore kutwereka naka imwe yonyene ivyo bintu hanyuma rero mu gusozera nibaza yuko kugira ngo ubwo bwica ubwo bukozi bw'ikibi buhagarare hariho ingingo nyinshi zafashwe na kugwego bw'ipolisi umushangazi w'umutekano kandi ziriko zirajya mu ngiro kandi ziratuma ibyo nubwo bishika bidaheza ngo bishike
ahantu henshi
abarundi yuko ibizohera abajije umutekano barahanganye n'ubwo bukozi bw'ikibi kandi bazobutsinda vuba dusaba gusa ko umurundi wari wewe
aterera ndabona Leonce nawe afise umunota umwe kugira ngo washikirize ibintu byokorwa kugira ngo abatavuga rumwe na leta bakorane n'abari muri leta abategetsi kugira ngo ubwicanyi uhagarare ubwicanyi nko bwavuzwe bukorwa ku banyagihugu atacu bazira mushyana Leonce kuri ico kibazo mufite akanya muri abashobora kuvugana no ku kibazo cabajijwe na Jean Baptiste umunota umwe
icokorwa umutoza nka Jean Baptiste wa mbere ubyarongoye umugwijeje kuri kenda kazi na muntu yavuze ko ari ibiganiro bihuza abanyapolitiki n'abari muri leta kandi bitari ibiganiro by'ukuri atanu mu bikumiriye inzira ni iyo nyene niyo yonyene kandi bikaba vuba atamakeba rimwe ataguhenda na rimwe abaganiriye barongera ubuzi baraburonse uhasanga abandi baganira nabo kugira igihugu gitekane na gihugu batekane gitekane ari ibanza bararonse hanyuma rero ngavuga nti kugira jewe nemere yuko igihugu gitekanye batatekanye abategetsi bazi batekanye se mbona umenze umukuru w'igihugu ndatekanye se mbona umushikiranganji ajeje umutekano
musohozere mu kanya gatoyi Leonce akanya gasa n'akatujanye
kumwe n'abasirikare na polisi
egomeumushikana Leonce ngenda kumana ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuvuge kuri ibibazo bihambaye cyane rwose mushyiranahe Jean Baptiste bariyonekeza mwakoze cyane rwose amatelefone yagoranye ariko mwabishoboye Pierre Nkurikiye ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tugambire mwabimabanga akomeye turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma na Fatukarara yadufashije kwegeranya ikiganiro twashikirije muri sanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.